mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mirioneza nchuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradijo rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
Amarusengo amwamwe yarabomotse murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ubabene gihugu rero bavomera ko bigogo murazi kamazi ariyo buzima birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangwa kuza baragirente baragwaragurika
Yuni Sabiyaremye Eric umunyamabanga mukuru wa zone Rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi avuga ku kibazo cy'ikena ry'amazi ku mitumba igera kuri ne yo muri ako karere idonido hiyo nkuru cyo kimenyerekeye impunzi z'abarundi mikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda riniga inyuma yaho RCR gabanirije bifungurwa baronswa ku kwezi ni mukanyi sase Ariko mbanze ndababwire muri make yuko muri Liberia komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje kuri uno wa kane ko George Weah yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi arenga 31 n'ibice bitanu ku ijana Weah yatsinze intara 14 muri 15 zigize Liberia George Weah afise imyaka 51 y'amavuko yarushije wari asanzwe icege ya cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai na wafise imyaka 73 y'amavuko mu matora ya mbere George Weah yari yarushije Boakai ariko ntiyagira amajwi ategekanya nibwirizwa nshingiro ari yo 50%. Amerika iri mu bihe by'imbeho nyinshi irenze urugero cyane cyane mu bice byo hagati no mu buseruko kandi ivyo bigiye kubandanya gushika umwaka mushasha utangure abagenderereza ibihe baragabisha abantu kwikingira cyane kugira ngo ntibahure n'indwara ziterwa n'imbeho basigura ko mu mareta nka Minnesota imbeho iza igeze ku gipimo cha degree Celsius 37 munsi ya 0 ibiharuro biheruka mu mwaka w'1924 ni mu gihe abanyagihugu mu gisagara cha Erie muri leta ya Pennsylvania kuri no wa kane bari bagikura irubura gwapima uburebure bw'imetero imwe n'igice ubwo rubura rukaba rwaguye mu ntango z'inondwi amashamwe yitanga mu gufasha muri iki gihe ntiyorohewe mu gihe bariko bagerageza gutabara ababa mu mabarabara hamwe n'ingenzi zagira ingorane mu mabarabara atandukanye Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yafashe ingingo yo kubuza ibivuko vyose vyo ku isi kwakira ubwato bune bwagirizwa gutwara ibidandazwa vyabujijwe mu bihano mpuzamakungu vyafatiwe Korea ya Ruguru ivyo vyatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu makuru rivuga ko ryakuye muri ONU iyo ngingo yasabwe na Leta Zunze za Amerika yari itumbereye ubwato 10 ariko ubushinwa bwashigikiye guhana ubwato bune gusa nk'uko amakuru ava muri ONU abivuga nta mazina y'ubwo bwato ariko aramenyekana Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuruga rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na kuruga rwa Facebook adresse ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bikiganira iwanyu mu ntara icuno munsi tukagihera ku vyaranze politike muri Zimbabwe inkuru yateguwe n'igisata cha Zimbabwe cijwi rya Amerika murayumva mu ijwi ry'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana
I Constantine Zweya Dominic Nikazino Chiwenga Zweya that is vice president
Nyuma y'umunsi umwe bagize ba vice president General Constantino Chiwengu herutse kuva mu gisirikare na Kembo Mohadi Ministri w'ingabo kuri uyu wa kane barahiri imbere ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga bwana Luke Malaba. Nyuma y'uyu muhango abwira abanyamakuru ko yakiriye uyu mwanya, General Chiwengu wayoboye ibikorwa byo kotsa igitutu Perezida Mugabe kugeza yeguye yagize ati
I feel good because I have to work for my country. Once we have been allotted the
ndumva binejeje kuko ngomba gukorera igihugu cyanjye. Kuva tumaze guhabwa inshingano tugiye gukora. Icyo nababwira nuko tuzakorera hamwe kandi tuzafashanya kubaho umukuru w'igihugu ndetse tuzatanga umusaruro. Chiwenga baye mu general wa gatatu mu bantu 24 bagize guverinoma ya Mnangagwa. Ibintu bisembura icyo bacyo ko igisirikare gishobora kuziganza muri politiki ya Zimbabwe mu gihe amatora yazakorwa hagati mu mwaka utaha. Nyuma y'irahira rya Chiwenga waseziye mu gisirikare mu cyumweru gishize, Arnold Tsungu uhagarariye komisiyo mpuzamahanga y'abanditsi n'abashakashatsi ku by'amategeko muri Afurika yavuze ko guverinoma ya Mnangagwa ikwiye kumara abaturage impungenge ko igihugu kitayobowe n'igisirikare.
So that a government that arises out of the electoral process.
Yamusabye kwirinda ko guverinoma itaratowe n'abaturage yagaragara nk'ihagarariye gushaka kw'abanyazimbabwe kandi ikora biciye mu matora zira makemu. Icyakora umusesenguzi Tsunga avuga ko mu gihe aba bajenerali baretse inshingano za gisirikare nta muziri uwo ari wo wose watuma bataba muri guverinoma.
However, what is noticeable and very curious is that
uko byamera kose ikigaragara kinateye amatsiko nuko abasirikare batangaje ko president Mugabe akuye ku butegetsi batagize uruhare gusa mu kumuvanaho ahubwo mu byukuri bari no mu bari guhabwa imyanya muri guverinoma. Nta gushidikanya biratera kwibaza niba bikuye kwizerwa. Kuri General Chiwenga hari yongeraho abandi ba General bahawe imyanya muri guverinoma ya Zimbabwe aribo ministri w'ubuhinzi Perance Shiri na ministri w'ububanyi n'amahanga Sisuso Moyo. Mu kwezi kwa 11 uyu Moyo niwe watangarije kuri televiziyo y'igihugu ko igisirikare kigaruriye ubutegetsi ari nabyo byatumye Mugabe yegura.
Harakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yaraduciriye kuri make ibyaranze politike yo muri Zimbabwe muri uno mwaka w'2017 turiko turasozera. Unaho duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi aho imitumba ine igize zone rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke iri ifise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batorohewe namba. Muravyumva mu nkuru mumenyesha makuru wacu mu Cibitoke Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo mu mitumba ya zone rubona ya komine Mugina ariyo Nyamihana, Kagurutsi, Ngoma na Rubona bavuga ko bikora ku mazi atemba yo mutugezi nayone akabatama yabonetse igihe nk'iki cy'imvura naho bagatora gahengwe mu gukoresha amazi bareka y'imvura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba.
Amazi mu bido yarakamye kandi usanga tuvoma ahantu kure na kure cyane amazi tuyashikana bitugoye rwose kubera ushu usanga ari n'inzira zigenda nabi kandi niyo tugiye kuva mu bukubera k'amazi ari makeyi ushobora no kumara n'amasaha nkangahe mu ruzi utararonka amazi.
Araho ibihomoka bipomoka bikazibaza rusengo zikabomagurika canke ugasanga hafuriranye muri ico gihe kuronka amazi yo kunywa amazi meza bikagorana. Kenshi na kenshi nkuba murushana dukunda gukoresha amazi y'imvura niyo dukoresha mu koga no guteka batekesha amazi y'imvura.
Abajeje intwaro muri zone rubona basigura ko iyi ngorane yo gushikira amazi meza kwaba banyagihugu ivako za rusengo zamaza bomotse zihitanywe n'inkukura. Ko ku mutumba wa Rubona umwe mu bakurikirana iby'amazi avuga ko muri za rusengo 35 ziri kuri uyo mutumba 15 zazimanganye gose eka na 20 zisigaye ko ta amazi meza zigitanga kuko zitabungabunzwe. Umunyamabanga wa zone Rubona Sabiyaremye Eric avuga ko ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu baho.
Amarusengo amwamwe yarabomotse ahitanywe n'ibihomoka kuko murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ibihomoka byarayahitanye. Ubabene igihugu rero bavomera ku bigogo murazi k'amazi ariyo buzima birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangura kuza baragirene baragwaragurika. Tukaba dusaba rero komine n'abagira neza boza gufasha mu gikorwa cyangwa n'amazi meza.
Muri rusangi mu makomine atari make yo mu gihugu abanyagihugu baratanga intererano yabo yo kubungabunga amazi ya rusengo ariko abo muri no mitumba yo muri zone rubona kugeza ubu ntayo baratanga nkuko Sindimwo Yohani ari mu bajejwe kubungabunga amazi ku mutumba wa Rubona abivuga.
Hani wacu zongorane zirahari na cyane cyane muri ege kominari bari bashatse gutegura integuro y'ibyereke by'amaresi kugira batangiye gutoza amafaranga kugira ngo na cyane cyane igikoresho gipfuye bakigurira kuye muri ayo mafaranga ariko gushika n'ubu ntibarabitanga. kwitangira uko acitse bitugora kuyakora na cyane cyane hamwe abanyagihugu yo bagiye bakigenda kabiri gatatu baca bamagira intege nkeya usanga niko ndakoresha abana batoya gushika n'igenza ntanga amafaranga kujya abana bafashe kubibera ibyo bikorwa maniko ndakora
uyari mu bajejwe kubungabunga amazi muri zone rubona asaba leta hamwe n'amashira hamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu ko yo bashigikira mu kubasanurira izo za rusengo
twe turasaba leta turavye aya mazi na cyane cyane yako akogwa na leta biturutse ku mashira hamwe baturungikira tugafashanya n'ubure turasaba yuko leta yo dufasha na cyane cyane bacishije mu byerekeye by'amashira hamwe hama natwangiye guhakira icyo badusaba twokora nimba ari kwimba imifurege nimba ari gukora nibindi bindi tukabikora kuko byose ni byiza ko byokorana
umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare na gataka Komme Manirakiza yamenyesheje ko ibice 40 by'abanyagihugu badafise amazi meza mu ntara zitandukanye mu nama yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turiko turarangiza ari kumwe n'abakorera muri ico gisata mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
inkuru imwe yo mwikambi imbere yuko duca tugurira imirongo kugira mutubwire ingene muri ko murasozera uno mwaka wa 2017 guhera muri kuno kwezi kwa mbere umwaka wa 2018 imfungurwa zahora zihabwa impunzi zo mwikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zigiye kugabanuka ibice bigera kuri 25% ugereranije n'ivyo bahora bahabwa ababyeyi bati turahambariye ibara ariko tuzaraba uko tubigenza inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana
Inyuma yaho ishiramwe hasere gita ku mpunzi remenyeshereje impunzi zo mu ikambi ya Mahama kwibiharage ibigori amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera ku 25% guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ivyo zahora zironka bitari bikwiye uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe
ayo ngingo ntiyagenda tuvunye umugongo ufise umuryango ni bintu nyene bibabaje twarimvira ni turabona nyese zo bifata kuko bari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko burumva ko bagiye kugabanya gose gusumba ni ikintu tutabona nyene tuzacakira nyene tutabona nyene tuzogifata kuko bisanzwe ari bike narya bigiye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba nitoni tuzogaburira abana kuko razi ko bisanzwe bitanadukwira ubu rero hoho navuga ko aragahomera buno simba nico tuzotahana nk'amagarama icazo mare y'abana abana bazicwa n'inzara twebwe n'imiryango twafata ibyitwa ngo biratubutse uwabitega ari umwe nawe agiye kubaho gute ni ikibazo iyo byabikunda nyene ni byabishoboka bakwiriye kuguma badodora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho n'akarusho
uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi
urumva twebwe n'impunzi tuvyakira nabi cyane kuko imibereho yacu igiye kuba nabi cyane kubera twa tugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu imiryango yacu bataragabanura uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu igiye kubaho nabi cyane gose ahamwe kandi ibyo tumenyereye iyo umuntu ashonje na mama urabizi agira imyifato nyinshi zitari nziza ahamwe kandi inkurikizi zizohaba turabona ibintu by'ubusuma turabona ibintu byo kushaka kuzuruma abantu ibyo byose turabona ko ari inkuru zizokurikira iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijyanye n'inzara zijyanye n'imibereho ya misi yose biratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje we mbona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugenda kikwibe nanje ngume mbaho
abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata
abo turaguye cyane tugiye gupfa gushobora natwe naho Imana tubonye uzokora kuko niza harinda rizikwiye urumva amazi kugabanya aho cyiba nyine kandi abahinga twosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo busubira gatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye abana rumwe w'umusore birabona hagiye kugingwana zirezire cyane turabona ko umuti ngene uzoboneka tusaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera
muri iki cyese
bo bizambe rumva acyabone ku busuma kuko nta kuru nako umuntu azobona umwe ariko arajya undi atari azo busuma bibe mbere ndetse no kugira ngo bazukana kuko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no gucamwica murako ahanini umutekano uzohungabana kubeco kiyo
ngomenya ko umuntu umwumwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 vy'ibigori n'amagara 100 ibiro 2 n'amagara 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose. Desire Tungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Akaririmbo ni biremewe ka Priscilla akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze nshutse bakunze mutwumva muri Ganyine. Umwaka muri ko musozera gute? Noweli mwayihimbaje gute? Reka turaza kwigaruka ko muri kano kanya tubahaye tubugururiye amatelefone kugira ngo mushobore kubitubwira mutasha banyu, mutubwire uko muri ko murasozera umwaka, mutubwire ibyo mwitegure muri 2018. Wa mbere akaba ari Eli ari ku murongo. Eli, ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ndaguhaye gake cyane bimwe byumva mutima nongera nkwifuriza umwaka mwiza cyane kuri wewe n'umuryango wawe aho uri hose.
Urakoze cyane kandi ndabyakiriye.
Yego.
Nawe bice bikugendekera gutya. Umeze gute ga Eli?
Abonye ndi ujumbura mu Burundi kandi meze neza.
Noweli yaraciyemo.
Ego Noweli yaraciyemo twarasangiye. Naba pandi mwe biteye twashoboye kuronka guko byiki bitobonekanye.
Ubunane nawe ubwiteguriye gute?
Turiko turitegura cyane cyane ku mutima tujomesa gahutu dusanzwe dufite hama tukambare kuko twarabuza ko amahera yo kugura gashyashya. Yego.
Oya ntacu uca wikora kuri duke ufise. None Gaeli, uno musi ugaca ushaka kwifuriza impera nziza z'umwaka bande use ku mutima?
Ego wa mbere ni Ongiania Mukankosi.
Aragushimiye.
Ego hama nkacya nifuriza umwaka mwiza cyane rwose abavyeyi bande bari muri komine Mbuye hajya anye imurambya neza na neza umusumba wateka mu kivoga cyaho batabanyumva. Ama nkaba nifurije umwaka mwiza cyane abakozi b'iradiyo Ijwi rya Amerika hamwe n'abakunzi bayikunda cyane bari muri komine Mbuye. Ntarinze kuvuga amazina, ndavuga nka ba Pierre Kumugina, Muramwanje Wiri n'abandi.
Aho mu kivuga hegereye mu gasura none ga Eli?
Ego haregereye cyane mu gasura, ndumva yuko unahazi ko nahantu hakunda kuba cyane agahawa, hakunda kuba cyane ibigori n'izindi fungurwa. Eka nicyayi turakirima, numva mengo murahazi cyane.
Twarigeze kuba tunahakorera iby'umwuga.
Ego ndibuka yuko hariho n'abagenzi banyu bagiye ku muhinga araho dufite asanzwe akura amenyo ku mutumba wa Buyaga. Inkuru yanegereye cyane, ariko murakorerayo.
Iyo nkuru yarakunezere, reka tuzuye gusubizayo. Fata ukuguru, none uramuzi?
Ndamuzi cyane rwose, kuko nta kilometero kihari uvuye hajya mu kiboga aho navukiye. Muramanuka gatoyi kuko turi muhira, turashobora kubona iwabo kuko jewe navukiye hajya impande ya paruwasi, hajya neza na neza imbere ya paruwasi kuko.
Urakoze cyane rwose Eli, utugira umunsi mwiza. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika batumvise iyo nkuru yafata ukuguru, reka tubacire ku masonga n'umutama cyangwa umushinga ntahe amaze igihe kinini akuza amenyo uburyo yahawe n'Imana kandi ngo abikora neza bigashimwa. Tuzosura kubasha mu iyo nkuru kugira abashobore kuyumva. Urakoze cyane rwose Eli, ugire umunsi mwiza.
Ahubwo muzayisubizemo kuko narayikunze cyane, kuko njyewe mu bisanzwe sindajya kuyikuza ya menyo mu gahari h'abagenzi bagiye.
Urakoze cyane rwose.
Imana ibahe bagire cyane.
Ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na Innocent ku murongo. Innocent ikaze ku Ijwi America.
Amahoro amahoro.
Mhm. Uherereye he?
Ego jewe ndi mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Kigobe.
Mhm. Mu Kigobe havugwa make.
Kuri Ikobe hapo kwa meza twe tubona ibintu bimeze neza cyane.
Amabarabara yarasanuwe ko twari twarumvise ari kibazo c'amabarabara amwamwe yari kwasa nka ya bomaka ahegereye ntahangwa.
Ahegereye ntahangwa hapo mutse aho bita kuri avenue mu Karakara bariko barahakora n'ubuhinga buhanitse cyane bakoresha amabuye menshi cyane.
Mhm.
Ariko pema bariko baragerageza bariko barahakora cyane kandi turabona ariko bizogenda neza.
None uri kuheraheza umwaka gutega Innocent.
Umwaka ndiko ndawuheraheza neza kuko ndashima Imana kubera nkomeye na Noel narayihimbaza neza nari nkomeye nta kibazo kuri n'umutekano ndabona yuko atangorane turatembera mu gisagara tukazunguruka hose nta kibazo vre.
Yego.
Eko
na bonane na Noeli wayihimbaje neza.
Eko nayihimbaje neza cyane na bonane ndiko ndayitegurira kubera ubundi muntu indutse akomeye agatembera n'abagenzi bakaganira neza bakavugana ibyo umunsi mukuru ibyo biba bimaze.
Nuko ugaca ushaka none kwifuriza impera nziza z'umwaka bandega Innocent.
Ambere abamenyesha makuru bose baragiye icyo cy'a America mu dushyize ibiganiro byiza bituzimbara bikatunezera umutubwira namakuru meza. Ukuri turabashimiye turabifuriza ubundi mwaka tugiye gutangwa demerejizi wite utobe neza mu buronkere mwo byiza mongere mugume mudushikiriza batandukanye.
Urakoze cyane.
Yego reka rero nse nkubitira kuko rugewe mu ntara ya Ngozi ntashe abantu bayo ndabifuriza umwaka mushasha mu muryango ahantu abantu bose bo ku gatumba ka Rwimbogo muri komine ya Kiremba. Uhereye ku mukuru w'umutumba wacu bamwita Denise Mana Nziza nabo bakorana bose mu muryango wanje ndabona mama wanje twamubona Imana Generosa ndabona mu muryango wanje witwa Simana Claudine n'abana Mushadi Sandere Sansere Sarte na Sari bose bazogira umwaka mushasha n'ababanyi abajyango hariho
bamwimana
Melania bamukundu.
Urakoze Innocent ntibaherera mu mubindi. Ntibaherera mu mubindi.
Reka muri rusangi abantu bose bandi banyumva ndabipfuriza umwaka mushasha ntibagiye na Pascal bangira inama akora ku bitaro by'ikirere.
Urakoze cyane.
Urakoze
cyane.
Yego.
Mhm.
Urakoze namwe.
Yego. Abakunzi b'Ijwi ry'America twibaza yuko Ijwi ry'America ryabashitse kunyota muri uno mwaka wa 2017. Muri 2018 mushaka ko dushimikira kuki? Duhubura iki? Muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Didiane Nahazwe muri studio ya 18 nk'abafise Justine ku murongo. Justine ikaze ku Ijwi ry'America. Justine we.
Kandi ndakumva.
Ikaze ku Ijwi ry'America. Urakomeye. Yego, ndahimbawe no kwakira umupfasoni mu kiganiro wanyu mu ntara. Ndahimbawe no kwakira umupfasoni mu kiganiro wanyu mu ntara, ariko ucuduza kadri Justine, twumva Ijwi ryawe riri hasi cyane.
Ndahumva cyane.
Uri kuhimbaza gute iminsi heza umwaka?
Ndereza cyane iminsi mukuru cyane rwose yaryoshye ntari.
Noel yaciyemo ubunani ubwiteguriye gute?
Niteguye ko nzarangiza umwaka neza nkarya ndetse bikaba neza cyane ntari. Bikaba mwiza.
Nuko ugashaka ko uno munsi rero Ijwi ry'America ricari gufasha kwifuriza iminsi mikuru iheza umwaka myiza bandega Justine.
Murakoze.
Mhm.
Ndifuza umwaka mushya.
Mhm.
Maxime Gasogi.
Mhm.
Umuryango we ndetse n'umuryango wacu, ndetse umuryango wacu.
Mhm.
Abantu basengera muri Anglikani Gasogi rwose ndabifuza umwaka mushya muri wowe.
Mhm.
Ndifuza umwaka mushya w'umwana twari benshi.
Mhm.
yifuza umwaka mushya mama ndetse na barumuna bacu.
Urakoze cyane gose
Jose. Ese namwe umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane ubira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze.
Akaririmbo ni yantumye ka King James mukanya turabandanya tubatahiriza abanyu.
Gwamaranga mutima ye ni menshi niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba yarimenye ubwo yakubonye yarakubonye agira amazinda ngo yewe yibagiwe niyajya ahubwo atangira kurota agatoki kukandi mwicaranye yantumye ngo nkubwire ko agukunda aka karirimbo ndirimba nakawe.
Akaririmbo ni yantumye tukaba dufise na Daniel ku murongo. Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika. Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ndabakunda cyane.
Urakoze cyane natwebwe nuko nyene.
Yego.
Uhererehe Daniel?
Mere mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Gatsi.
Byifashe gute muri kano kanye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda?
Mu gihugu cy'u Rwanda tumeze neza hano mu burasirazuba akavura kanaguye. Ariko ngewe ndananezeye kuko mu mpera z'uyu mwaka nibarutse n'umwana ndashima Imana kabisa nta kibazo.
Reka tugukeza maze igihe kingana gutega Daniel?
Twibarutse umwana ku itariki 20 za kuno kwezi.
Haheze iminsi 8 gusa.
Ni iminsi 8 yonyine ishize.
Nakaganuke ka Noweli.
Noheli kwai byagenze neza nyine iyo wibarutse urumva uburyohe gusa ibintu byose basaba twari bazima ntawe urwayemo mbese yaba muri famiye cyangwa se no mu baturage n'abaturanyi bose nta kibazo.
Reka tukwifurize yuko Imana yoca igukuriza muri 2018 ukarera ukura.
Yego, rakaze.
Yego, nuko rero Daniel ugashaka yuko duca tugwiha akanya ko kwifuriza iminsi mikuru iheza umwaka bande.
Yego, ndahera kuri mbakuze Bashiru uri Dar es Salaam muri Tanzania. Okay, ngongera nkifuriza impera nziza z'umwaka mushya mushiki wanjye uri mu karere ka Nyagatare. Ngongera nkasuhuza na muramu wanjye ndayishimiye Bernard. Ngongera nkasuhuza mama wacu Providence. Nkasuhuza data wacu Muberuka Fidele n'umudamu we Mutesi.
Ukabifuriza iki bose?
Bose ndabifuriza impera nziza z'umwaka ndetse n'intangiriro z'ubutaha wa 2018 nababwira nti uzabe umwaka mushya w'amatano ubuki uzarangwe n'ibyiza gusa kuri bo.
Urakoze cyane gose Daniel, nawe tukwifurize kuranirwa mu bawe hamuzogira umwaka wa 2018 mwiza.
Yego, ndabashimiye munsurize kandi n'abanyamakuru bose ba Radio Ijwi rya Amerika bose ndabakunda nkunda ibiganiro byiza byinshi bitandukanye mutugezaho. Ubasurize bose nabifuriza umwaka mushya wa 2018.
Urakoze cyane gose. Nuko rero inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye ndabipfurize impera nziza z'umwaka wa 2017 muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwari kumwe na Joe Diane nahazwe nkukije ikivi cyo muri uno mwaka wa 2017 tuzongera muri 2018. Mwarakoze kutuba hafi mu kiganiro wanyu mu ntara, mwarakoze kumviriza ibiganiro bitandukanye bagenzi banje bandi muraza gusubira mu bindi biganiro bindi. Yakoze Macbidia Bello na Ingenieur Joe bari muhinga bw'ivyuma eje n'umukankusi niwe yarampagarikiye. Tuzongera rero muri 2018.
Kwa maranga muti mayeni mechi Niyo mambu ya nyengo mbukire Goya razu kwezi ni ya razizu.